Bandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe ni kaze nshuti bakunze ibiradiyo Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu isaha ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe zimwe zimwe mu ngingo y'ivyo ndabafitiye muri kano kanya.
Usanga abo baronka uburyo bwo kuburana naye twebwe nta buryo usanga dufise bwo kuburana tugira tuje kuburana tugasanga icyabona ngoza n'ibihumbi bitanu.
Numwe mu basangwa abutaka wo mu kiyaya Cimbo mu Burundi avuga ko bageranije n'ubundi bwoko buburi ngaho mu gihugu cy'u Burundi bo batarashika ku ntambwe yo gushobora kwiburanira amatongo yabo. Ni mu gihe abatwa mu ico kiyaya bahanzwe cyane gose n'ikibazo cy'amatongo. Ibyinshi muraza kubyumva muri kino kiganiro kiza kubashikana kandi muri commune Gihanga y'intara ya Bubanza, aho tubabwira iby'umwigeme Adelphine Nyifasha w'imyaka 15 azubwa mbere mu bakobwa biruka bakoresheje amakinga. Adelphine ariko yitegurira kuja guserukira Burundi muri Afrika y'Epfo naho adashigikiwe.
Nditeze yuko nzoronka uwo mudari kandi nzoronka intsinzi y'igihugu cyacu cy'u Burundi, ariko uburyo ni bukeya cyane.
Iyo nkuru rero ya Delphine anyonga ikinga hamwe n'iyo ngorane y'amatongo mu basangwa butaka wo mu kiyaya Cimbo ziri mu zo tugaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ku mukuru n'amashinga mateka ya Ethiopia Abdalla Jemada kuno w'Imana yatangaje ko atanze imihoho ku bumvu atashimye kuvuga. Jemada yari muri ico kibanza kuva mu mwaka wa 2010 imbere yaho yari umushikiranganje wo kwivuna abansi kandi akaba n'umukuru w'intara ya Oromo ibamwo abantu benshi muri ico gihugu. Yatangaje ko agiye kubandanya ari umushinga mateka aserukira ishyirahamwe riharanira demokarasi y'abanyagihugu muri iyo ntara ya Oromo. Jemada akavuga yamara ko ategekanya gushikiriza icatumye atanga imihoho inama nshinga mateka niyaramuka imwemereye yuko iyo mihoho yiwe yakiriwe. Leta z'Ubumwe za Amerika zahagaritse iby'agategekanyo guha viza abanyaturukiya bifuza kuza muri Amerika ku mvo zitandukanye no gusaba ubuhungiro. Itangazo ryasohowe kuri no w'Imana na ambasade ya Amerika muri Turukiya rivuga ko ibiheruka kuba mu gihugu cya Turukiya byatumye leta ya Amerika isubiramo kwiga ibyo leta ya Turukiya yemeje bijanye no gucungera umutekano w'inyubakwa hamwe n'abakozi ba ambasade ya Amerika. Ariko iryo tangazo ntiryatomoye neza ivyo igihugu ca Turukiya kitabashije gukora n'ikiringo iyo ngingo izomara. Mu ndwi heze ico bikoze, ico gihugu cagabishije umunyaturukiya akora ya ambasade ya Amerika Metin Topuz kimwagiriza kuvugana nabo. Turukiya yagiriza gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Recep Tayyip Erdogan mu mwaka uheze. Ngomenya ko inyuma y'iyo ngingo ya Amerika, Turukiya nacyo cyaciye gifata ingingo ihagarika guha viza abanyamerika bifuza kuja muri ico gihugu mu gusubirizanya mu ndumane n'igihugu cya Amerika. Ijwi rya Amerika muratwumva kuri FM 94 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet ariyo wezitatu akaburungu radio yacu voa.com no ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara. Ikaze nshuti bakunze mutwumva kandi tubifurize n'indwi nziza.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba n'ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Kuburana amatongo ku miryango y'abatwa biracagoranye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ababa mu ntara zo mu kiyaya Cimbo bamwe bavuga ko bataragera ku rwego rwo guhangana na sentare, abandi nabo bakavuga ko bitaborohera kubera abakenye. Reka umunyamakuru wacu Diane Ndonsa akoreje Ijwi rya Amerika mu ntara zo mu kiyaya Cimbo atubwire izinshi kuri ino nkuru.
Nubwo muri rusangi ukuburana amatongo atabo byorohera imijyango y'abatwayoyo ivuga ko ihanzwe n'ingorane nyinshi harimo no kuba itaragera ku rwego rwo kwitura ubutungane
izo nzego ziraturemereye cyane ntidushobora kuba twovyitura ntabwo turagera ko mu bisanzwe kuko tumaze kubona iki turemereye tubambura tugaca bugufi n'ibwo abasangwa butaka
eka nabamaze kujijuka bakitura ubutungane bavuga ko bahura n'inzitizi zo kutaronka amafaranga akenegwa hamwe nayo kwiyunguruza canke ayo basabwa n'ivyabona igese ntare ibibatumye uyu numwe wo mu ntara ya Bubanza yayaze n'icyu rya America
bobo urabona ko bafise ubikora zijya nk'abafise n'amafaranga nabi wabo bari mu ntwaro zikomeye cyane usanga bo baronka uburyo bwo kuburana naye twebwe nta buryo usanga dufise bwo kuburana tugira tuze kuburana tugasanga icyabona ngo zane ibihumbi bitanu ngo zane ibihumbi icumi cyo giye kukubera wonda fise agacatanga bya bihumbi 10 cyangwa 15 wewe ntacyitubuga mu centre ico rero nico gitwiciye mu buryo bwo kuburana amatongo yacu
uko ibintu bimeze mu ishiramwe impuza batwaryo mu Burundi Unipoba bavuga ko basanzwe babashigikira muri bene izo mburano uri serukira Leona Habimana avuga ko babarosa inyigisho zingene bakwiye gukurikirana imanza zabo binakenewe babarosa n'abashingwa manza
usanze uko tubikora twabashika ko tukabaha impanuro tukabereka ngene bakwiye kuvyitwaramwo na cyane cyane ko wasanga ko tubahiriza ibiringo babahawe n'ubucamanza kenshi iyo n'ingorane bakunda kugira canke iyo batsinzwe hageze kunguruza ugasanga ntibariko bavyunguruza imanza zabo ku gihe ivyo rero ni ibintu tubahimiriza na cyane cyane ko naho gira icyo tubafashije nko mu kubaronsa ububaburanira nuko urubanza rwabo baba babanje kurufata mu minwe iyo bikenewe bakarutanga mu mwanya cyangwa bakunguruza mu mwanya
ariko nubwo biri uko imijyango y'abatwa ivuga ko idaherutse kubona ishigikirwa n'irishira hamwe Ruheto William umwe mu baserukira abatwa bo mu ntara ya Cibitoke avuga ko baherutse kunyagwa amatongo ariko batabona ari baserukako
muri ni proba ntibadusigikira byadusigikira mbere ariko ubu ngubu nta numwe duherutse kubona aza kudusigikira mu myaka niko byahiranye nko mu 2010 niho twaheruka kubabona baza kudusigikira ariko ubu hanuma kiza kutusikira urumva ko twarinze tunyagwa tugakubita induru ntibitabe badutabare twosaba yuko nkuko babyumva burungika nk'intumwe imwe ikazi kadushigikira bakavugana na musitanteri ikibazo kiyerekeranye naho hantu batunyatse tukumva yuko bo tubariza tugakomorerwa ahantu hacu
igabanuka ryifashanyo zinjira mu gihugu niyo mvo nyamukuru yuko ishiramwe mpuza batwa mu Burundi Unipoba ritagishigikira abatwa muri ibi bibazo by'amatongo Leona Habimana niwe ariserukira
muri no minsi turafise ikibazo cy'uburyo nta buryo bukwiye dufise kubera abagira neza usanga baragabanutse uretse no kwishyiramo mpuza batwa Unipoba no mu yandi mashyirahamwe birabonekana ko uburyo abagira neza bagiye baratanga bwagiye buragabanuka natwe rero bikaba byaradushikiye
tumenyeshe ko izi ngorane zo kuburana amatongo mu miryango y'abatwa zitari mu ntara zo mu biyaya by'imbo gusa abarongoye ishiramwe Unipoba bavuga ko bene ivyo bibazo babironka ku bwinshi bivuye mu ntara zitandukanye zo mu gihugu mu ntara zo mu biyaya by'imbo Diane Ndonse ijwi rya America
Yene ndonse urakenuye imbere yuko rero duca tubandaniriza muri zo ntara nyeneze mu biyaya vyimbo mu gihugu cy'u Burundi tubanze tunyarukire gato mu gihugu cy'u Rwanda urubanza rw'abagize umuryango wa Rwigara barimo umwe politique Diane Rwigara atabwa rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali ntirwashoboye kuburanishwa nk'uko byari bitegekanijwe ivyuma bidukundiye turaza kugaruka kuri no nkuru imbere yuko dusozera akino kiganiro Nari nabiciye ku masonga nkitangura mu Burundi hari umwigeme yiruka atwara ikinga amaze kugera ku rugero rwo gutsinda mu mahiganwa mpuzamakungu mugabo akaba ataburyo n'ibikoresho bikenewe afise uwo nawe sundi ni Adelphine Nifasha ariko mbere yitegura kuja kuri no wa kabiri mu yandi mahiganwa mpuzamakungu mu gihugu cya Afrika y'Epfo icegera cy'utwara ishamwe ry'abanonutsi bakoresha amakinga mu Burundi yemeza kwiryo shamwe ataburyo bukwiye ryoronka bwo kumufasha mugenzi wacu Roje wirika neza yakubitiye gihanga aho yasanze nifasha ariko arimenyereza reka dukurikire ino nkuru yaduteguriye
Tanguye kunyonga ikinga mu mwaka wa 2014 niga mu mwaka wa gatandatu by'amahiganwa ncinda bitangura ico gihe nyene
ntanguye natanguye ntata n'entraînement mafite mba ndonke kibanza cha gatano
ubu numwige na Delphine nimfasha b'imyaka 15 aba muri komine Gihanga intara ya Bubanza mu rengero bwo Burundi uwo mukobwa avuka mu mujyango w'abana 9 akabagira 8 ku myaka 15 gusa nibaza mu kibanza cha mbere mu Burundi mu gusiganwa ku makinga mu bigeme ubuhinga bwiwe bumaze kumushikana mu mahiganwa mu Misiri abatahukanye kibanza cha mbere ku bihugu 2026 zari zitaze namusanze ariko arimenyereza mbwira igituma
turiko turagira mantrinema kandi dufite mission yo kuja muri Africa Decide kandi naho nyene nditeze yuko nzotahana umudari w'ikibanza cya mbere niteze gutana umudari ku higano gikinga kuko nsanzwe ndi umunyenzi w'amakinga mwabibonye frema ndakunda ikinga cyane nditeze yuko nzoronka umudari kandi nzoronka intsinzi y'igihugu cyacu cy'u Burundi ariko uburyo nibukeya cyane
iyo kena ry'uburyo rituma nifasha ataronka n'ikinga rigezweho ry'ukwimenyereza kuko ishyira hamwe ry'abanonotse mu Burundi seno ririmuha yitegurira amahiganwa akomeye gusa ariko si ivyo byonyene
tugiye mu mantrinema antrenere wacu turi nko muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi antrenere wacu niwe yisopa akadufasha tukiantrena hari aho tuba tujya tuvino muri Gihanga tujya mu ntara ya Imuyinga aho tukagenda ku masaha 10 yonyene tuvuye ino samoya buke tukabandanya muri Tanzania naho nyine tugakina ariko niwe abayisofye ku mufuko wiwe kuko ababyeyi bacu ntibafite uburyo bukwiye.
Felix Ndikumana cyegera cy'umukuru w'ishyira hamwe ry'abanonotse banyonga makinga asanga abishoboye bose bari bakwiye gufasha uwo mwigeme
twebwe ishyira hamwe ryacu ryo kunyonga makinga mu Burundi ntituri ku rugezo wo gufata mu minwe uru rukino rwacu nk'uko bikwiriye nko mu yandi makungu na leta yacu urabona ubukene buhari ntiri amezi ku rugezo nabwo ni kugudufasha udufata mu bugongo ku rugero ruhagije kera mu misi heze hariho nk'iyi Brarudi yari ifite abanonotsi b'abahungu bita bamagogwa b'abanyagihanga nyine banyabenda barafite amakinga agezweho nk'amapeju agezweho kuri kya gihe bafatwa mu mugongo na Brarudi rero harakeneye nk'ayo mashyirahamwe nk'aya amajansi y'indege nk'aba bagira nk'amabonje nk'aya masirasi asa kumenyekanisha nk'ibyayo kugira dufate mu mugongo ubugire gira ubugira babiri baba twadufasha twebwe nawe no gusanga barifashije kandi niho urukino rwacu rw'abakinga mu Burundi tubona gotya intambwe ishimishije mu Burundi no makungu no muri Afrika.
Ndikumana nasigura kwerekana ry'uburyo rihombesha igihugu
nk'ubu komite National Olympique yatwayeme kuduha uburyo bw'umukinyi umwe umuhungu umwe n'umukobwa umwe mugabo ahandi wasanga batwaye nk'umwentraîneur batwaye abahungu babiri cyangwa abakobwa babiri abakinyi bacu ntibidagadura ntibiyagura mu gusiganwa kuko muri mu makinga ni ugufashanya wowe uraje imbere wundi agasubira agakurikira abandi bakwiye ari nk'abatanu we muri babiri ntacyo mugenda kubatorana hariya hamwe tworonka nk'udufata mu mugongo nk'abashyirahamwe yabigenga bikora utwabo vraiment twebwe mu Burundi ishyirahamwe ryacu cy'abanonotsi b'amakinga cyo kunyonga amakinga twotera imbere kandi twagera ku rwego ruhagije mbwaje muri Afrika no ku isi yose. Akarorero nk'ubu kuwa kabiri uyu mukobwa turi kumwe azogenda muri stage muri Afrika y'Epfo mu madegeko ntihari kugenda wenyine hari kumwe n'ubundi bateze kujyana yitwa Evangeline rero hari n'abandi bahungu babiri bategeza kugenda nk'ubu bemereye Adelphine azojyana n'uwundi yitwa Mohamed Amad rero iyo tufite nk'uburyo buhagije hagenda nk'abakobwa babiri hakagenda nk'abahungu babiri
mu kurindira Adelphine nifasha kumara umwigeme muhira nk'uko twabibwiwe n'umubyeyi wiwe Kaside Maniragereza twamusanze iwe ariko atonora ibiharage
nabonye abishoboye n'umukera arabuhesha ku kinga na ndawurimye niwawushomba nyine abigira na entrenema akapanga agashika umusiga atakapanga akajya mu cibitoke kongera akagaruka tumwifurize ko yoronka n'iterambere kazoza kamufashe
Venansi Bigindavye nawe mukuru wa nimfasha hari icyo abona iyo yihweje mwene nyina
kare mu bisanzwe umwana w'umukobwa nta kibanza bamuhaye umugubo biragaragara neza ko nawe afise ikibanza kandi nibyo nibyiza vraiment mu kwerekana yuko natwebwe nyene abakobwa n'abamama ngera dushoboye ego umukobwa si wo mu ruhimba ubu mu bisanzwe arashoboye ubu unye turi capable de faire dushobora gukora byose kimwe gusa kintu nabonye mu bijyanye n'abigeme n'abafashoni barikengera barafise ikintu cyo kwikengera
Komine Gihanga Adelphine nimfasha vukamwo nivamo banonotsi batanu ba mbere mu gusiganwa ku makinga ku rwego rw'igihugu isanzwe ifise umuco wo gutwara makinga kurusha ibindi bice byose by'u Burundi. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eroje wilika neza yonguru ya wabakozi wiju ya Amerika bashobora gusura kumviza kuwezi tatu wakaburungu radio atuvewa akaburungu kome masaha ari imbere mtuwa tukwa maze kwa shakwa ka video weliroka Adelphine kugira mumurabe ingene anyonga igyo kinga ni muze gutangwa kurubuga kwa Facebook ya atu aliovewa radio ya atu mukanya dukuitira murumonge mutukumva kure FM 94.9. Inkuru ya Diane Rwigara iraza kuboneka mu kanya ariko imbere twanze tubabwire iby'abavyeyi bo mu ntara ya Rumonge neza na neza commune Bugarama mu gihugu cy'u Burundi badehukiwe no kurera abana impamvu umukurira tushatse kuvuga kwarungika mu ishure impamvu murayumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Alain Virankunda.
Beshi murabo banyagihugu batandikishije mu mashure y'intango abana babo nabo ku mutumba wa Magara ya kabiri ivyo bikabuko mu gihe umuce munini w'ivyo bibondo ubu kwije imyaka indwi isabwa kugira ngo vyakigwe mu mashure ya leta atagisabwe Miburo Ephrasi umwe muri bo aratubwira imvo zatumye atandikisha umwana wiwe
ituma tutitaguye kwandikisha abana kubera ubukene tubatanguje amazi imyaka 10 baraje genda kumandikisha kubera twatwarose uburyo bw'amakaye tuyabuze naho arakoma ngaho muhira kaje niharura ubukene ndabufise none ugira Jesu ufise umwana amaze imyaka 10 ariko ubuntu kuri ndabona yuko yabatara ubukene kwigisha umwana kubyara ibyiza ziteheze mumva ntitwobashira mu ishuri nkubu ndamufise kubera ubwo ubukene ishobora kuzomujyana ku ishuri ubukene ndakimufise nkuko ndabufise birababaje nyene none kubona abandi baje ku ishuri nawe umwana ukamurunga kukurima gafata isuka atari bwagere kurima abandi bariko bariga umva bitababaje nyene none
kugabo bavyeyi kandi baramaze gucika intege zo gukundisha ishure abana babo aha bagafatira kubijanye nuko hari abandi bize kera ariko bakamara igihe kirekire batararonka ubuzi François Nzohabona we abonako kwigisha kudandaza umwana biruta kumushira mu ishure muri kino gihe
tradishaka kukamyigisha ibintu byo kudandaza kubera dukuhitamo kubakondisha ibintu byo kudandaza birengeje agafaranga gakeka buhoro buhoro bica dufatira kwa abo bantu babahejeje tugaca dusanga nta buzi barose kandi ari beshi abantu babeshejwe n'urudandaza batitse usanga aribo beshi kandi usanga bateye imbere ku buryo bushimishije twaciye tuvunika intege yuko tubandanya kubigisha uko twobigisha mu bijanye no kudandaza
nayo ku ruhande rw'amashirahamwe aharanira agateka k'ibibondo babona kwico kibazo cyo kudashira abana bageze mu ishure gitegwa nuko atategeko na rimwe rihari rihana abavyeyi biboretse ko bigize sindabibazwa Jacques Shimirimana arongo yunani FENADEB ruhurikiyemo ayaharanira agateka k'ibibondo mu Burundi
ico kibazo turakize cyasubiye kuza kunyugwa nigihe igice ca mbere c'abana bari bahejeje fondamental bahejeje hayobegwa abana benshi cyane abana baba ibihumbi 188 mu gihugu cyose ivyo bintu ntavyo twari tumenyereye ngaha mu gihugu wacu ivyo rero bica bituma nahabamwo ukwihebura abavyeyi nabo murabizi ngahe wacu mu Burundi kwiga si itegeko leta yarashizeho rijya tegeko rituma kwiga umuntu yiga ku buntu mugabo nta tegeko birahaba ritegeka umuvyeyi wese kurungika umwana wiwe kwishuri hariho ikosa riri kuwategerezwa gutegeka yuko kwiga ribitegeko ngaha mu Burundi hamwe umuntu atarungitse umwana kwishuri ahanwa twebwe ikintu turiko turakora kandi dushiramo ingufu nyinshi cyane nuko turiko turahimiriza baba bavyeyi baba bajejwe intwaro twese duhagurukire rimwe abana bacu ni bahe bamashuri
nubwo biruko abajejwe intwaro muri commune Bugarama bavuga ko bagiye kwisunga yandi mategeko ahasanzwe kuko badashobora kwihanganira abavyeyi batitaho kwandikisha abana mu ishure kandi bamaze gukwiza imyaka Oscar Ndikumana n'umuhanuzi wa Bustaneri mu bijanye n'intwaro imibano hamwe n'imico kama
kwe ngaha muri komine yacu ya Bugarama turabona yuko ikibazo twari twagize cari kibazo c'abana bisaba yuko umwana ataja mu ishuri twebwe itegeko turashobora kwisunga amategeko y'ingo n'imiryango kubera umwana umuvyaye utegerezwa kumuha ivyankenegwa ivyo vyankenegwa navyo so kuvuga yuko kushira mu ishuri umwana kirimo uwo wese atajanye umwana ku ishuri ishuri byashobore kumushirahe
izindi ngorane zihari zituma abo bavyeyi batitaho kwandikisha abana babo kare nkuko bazivugira nuko niyo bagiye gusaba ibibanza mu mashure badashoka bakigwa kugabo ibiri mu nzitizi zituma kandi badebukirwa kubandanya batonda imisi yose mu biro vy'amashure kandi babona ko batakigwa mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves irankunda ijwi rya Amerika.
Igisata cy'ubutungane mu Rwanda urubanza rw'abagize umuryango wa Rwigara barimo umunyepolitike Diane Rwigara atabwa rumwe n'ubutegetsi bwo mu gihugu cy'u Rwanda ntirwashoboye kuburanishwa nk'uko byari bitegekanijwe kuri uno wa mbere. Dosiye y'urubanza ntiyashoboye kuboneka. Idonido kuri no nkuru na mugenzi wacu Kigali Eric Bagirubusa.
Abari kwa basukwari watatu wonye kugezwa mu rukiko baboshye mu mapingu. Umutekano haba mu cyumba cy'urukiko no hanze yacyo wari wakajijwe bikomeye kandi abapolisi byibura bane kuri bururegwa niyo bari bamurinze mbere yo kubinjiza mu rukiko. Ntajwi nta n'ishusho byari byemewe mu rukiko ku banyamakuru uretse kwandika. Imbaga yakubise iruzura mu cyumba cy'urukiko cyari cyongerewe imintebe ariko bibi by'ubusa ku buryo umucamanza yifashishaga indangururamajwi ngo buri wese n'abari hanze bumve. Abaregwa Diane Shima Rwigara muri umunawe w'amahora Anne Rwigara na Mukangemanyi Adeline Rwigara ubabyara noneho bageze imbere y'urukiko bunganiwe na Maître Pierre Celestin Buhuru. Uyu munyamategeko yabwiye urukiko ko haba mu bushinjacyaha n'ubwanditsi bw'urukiko batamuhaye imyanzuro y'urubanza ngo abashe kuburana. Ati urukiko rugendera ku mategeko ngo rukomeze ruheshe ishema igihugu. Dufite amategeko meza yanditse rero nakurikizwe. Akeneye inyandiko mvugo z'ibyafatiriwe kwa Rwigara avuga ko ari byo ntandaro y'ibyaha bakurikiranyweho. Ibyo ni amajwi y'ibiganiro kuri telefone ubutumwa baregwa bandikiranaga kuri WhatsApp. Ibaruwa Anne Rwigara bivugwa ko yandikiye ikinyamakuru Jeune Afrique urutonde Diane Rwigara yashyikirije komisiyo y'igihugu y'amatora rugaragaza imikono yashyigikiraga kandidatire ye ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yashize kugira ngo barebe ko imikono aregwa niba yarayihimbye n'ibindi. Yasabaga ko umucamanza yasubika urubanza mu gihe cy'iminsi itanu akabonana n'abaregwa bakaganira kuri dosiye yose. Yasabye kandi ko urukiko rutegeka ubushinjacyaha bugatanga inyandiko mvugo za dosiye. Umucamanza yamubajije niba barihuje muri sisiteme n'ubushinjacyaha n'ubwanditsi kuko ariho iyo myanzuro igaragara. Maître Buhuru yavuze ko hari ibyo adashobora kugeraho nk'iyo myanzuro atekereka niba muri sisiteme harimo ibirego bibiri. Ubushinjacyaha bwikomye umunyamategeko kugira ubushake buke kuri iyo myanzuro buvuga ko imyanzuro igaragara n'urukiko bwavuze ko bakekwaho ibyaha batabirenganiramo bwemera isubika rubanza ariko busaba ko bitafata iminsi itanu kuko ari ikirego cyihutirwa kigomba guhita kiburanishwa mu masaha 72. Urukiko rwabajije ubushinjacyaha niba kuri iyo dosiye hagaragara impamvu bushingiraho bubakeka maze bizako ziriho ariko bushimangira ko butabaha dosiye yose kuko ikiciro bugeze hari ibanga kuko batagaragazwa abatanga bo hamya mu iperereza rigikomeje. Maître Buhuru yavuze ko nk'abanyamategeko nabo babika amabanga kandi ko batakwica amategeko. Hari bimwe mu bimenyetso nk'ibaruwa bivuga ko Anne Rwigara yandikiye ikinyamakuru Jeune Afrique n'urutonde Diane Rwigara yashyikirije ndeke byose asanga nta banga ribirimo cyane ko byamaje gusakazwa mu bitangazamakuru. Nkamwe mu majwi agize ibyo biganiro bimwe mu bitangazamakuru by'imbere hano mu gihugu byarangije kubitangaza binakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Madame Mukangemanyi Adeline Rwigara yatsi ijambo maze azamura ikiganza abwira umucamanza ati nzamuye icyubahiro cy'Imana kandi ndabashimiye aleluya. Nimvugo mu ijwi rituje yazamuye amarangamutima mu rukiko maze bamwe bazunguza imitwe abandi bimyoza mu majwi yo hasi abandi bubika imitwe. Yavuze ko batazi ibyo baregwa ati baduhe dosiye nge n'abana banjye tumenye ibyo baregwa bagumye kugenda basa n'ababiduciramo amarenga. Ubushinjacyaha bwavuze ko abaregwa bose bamenyeshejwe ibyo baregwa kandi n'amajwi y'ibiganiro ku matelefone bayumvishijwe babazwa. Urukiko rwanzuye ko nta mpamvu yo gutegeka ubushinjacyaha gutanga inyandiko mvugo za dosiye kuko hari bimwe mu bimenyetso Maître Buhuru yabona. Rwanzuye ko igihe yakenera amajwi yajya kuyumvira mu bushinjacyaha. Ku mwanya wo gutegura dosiye rwavuze ko ari uburenganzira abaregwa bemererwa n'amategeko ariko bakabuhabwa bwa nyuma kuko ubwa mbere batabukoresheje uko bikwiye. Urubanza rwanagaragayemo bahungu babiri ba nyakwigendera Sina Paul Rwigara, Ariosto Rwigara na Aristote Rwigara. Rwanagaragayemo Maître Bernard Ntaganda Perezida Fondateri w'ishyaka PS imbere kuri ritavuga n'umwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ryamaze gucikamo ibice. Mu magambo make n'ijwi rya Amerika uyu munyapolitike yavuze ko kuza muri uru rubanza aricyo yise kugurizanya kuko nawe ahora afungwa afungurwa. Aha ku rukiko wabonaga ibitangazamakuru byo mu Rwanda na mpuzamahanga bishaka kumva icyo avuga kuri uru rubanza rw'umunyapolitiki mugenzi we. Maître Ntaganda nawe washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda mu 2010 ntibimuhiraga akomereza muri gereza nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu umudendezo. Ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge igipolisi cyahise gihagarika ibiganiro yahaga itangazamakuru maze kibirukana mu ifasi y'urukiko. Umva uko Ntaganda yabwiraga abapolisi bamushushubikana n'itangazamakuru.
Oya hangane muri parike ni mutabera
parike y'abaturage minisitiri ko waje gutera murahemukira Perezida wa Repubulika Paul Kagame ibyo muri gukora ntago mukorera ngenda mukorera kandi tugomba kwemera ko mu Rwanda gomba kuba demokarasi niba abanyamakuru bafotora gene babivuga byose uko mubayeho uko mwindwa mukubita abaturage byose ubwo niba mumutaza muturage muzamukije
ntibyahereyeho kuko no hanze y'ifasi y'urukiko wa polisi bari bashushubikanye metre na ganda bashatse no guhohotera abanyamakuru ngo batagira icyo bakora
none ntabwo akazi kemewe
Kuri mikoro z'ibitangazamakuru bitandukanye Metre Ntaganda ati
uko byagenda kose nabivuze demokarasi igomba kubaho mu Rwanda bazanyica havuka abandi nta waruzi ko Diane zavuka bazanyica havuke bantaganda Bernard benshi ndagira ngo nongere bishimangire u Rwanda ntago arakarwa u Rwanda rugomba kwemera demokarasi nkuko ibindi bihugu byemera demokarasi cyane cyane ibidukikije murakoze
abaregwa bose uko ari batatu barahurira ku cyaha cyo kugambira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Rwigara rero icyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano gikomoka ku mikono yakusanya agashaka kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntabigereho kuko ngo yasinyishije n'abapfuye nyina ubabyara Adeline Rwigara warabunanamo n'icyaha gifatwa nk'umwihariko cy'ivangura no gukurura amacakubiri ibi byaha byose abaregwa bavuga ko bishingiye kuri politiki iburanisha rizakomeza ku itariki ya 11 z'uko kwezi kwa 10 bagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
Harakeno ye mgenzi wacu Eric bagira ubusa ishami rya Onigita impunzi ku isi HCR kuri no wa gatandatu gyararonkeje imfashanyo inyuma y'umwanya HCR idashobora gushika ku Barundi barenga 1,300 bahungiye muri Congo kuri intambara yari imaze igihe mu karere ka Fizi menyesha makuru wacu muri Congo Vedaste Ngabo aratubwira byinshi kuri ino nkuru
Jari byishimo byinshi kuri zimpunzi z'Abarundi zari zimaze igihe cy'ibyumweru bitatu zishonje ubwo zabonaga amakamyo abiri ya seri yari ikoreye ibiryo yinjira mu nkambi yo mu Rusenda izi mpunzi aho zari zicaye kuri biro y'abakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda zitegereje gupokera ibiribwa zagendaga ziganira abashitsi bazigana n'abayobozi b'inkambi uburyo inzara zirembeje izi ni zimwe muri izi mpunzi zaganire n'ijwi rya Amerika
zikimuza abana ntibagenda ku ishuri kubera inzara kuva ukura mu kwezi kwindwi nta kintu turaronka baguma baduhenda ngo ubukatesi mungo burahari tukababwira rero ko ubukatesi mu ntabwo mwaduhaye mudusumire natwe turonka indya duheza abana ariko n'ubu ntabyo baduha ubu abana turiko turabiruka kubera inzara ubu abana urabyuka wo mubyeyi ukaraba umwana agatangura kurira ukemera ugafata uburengete ugashyira mu nkono ugashyira ku ziko kugira ngo umwana agumanye icyizere ngo mama ariko arateka kumbe ntabyo abana batufanye n'inzara mudusabire baduhinga natwe abana bajye
nkajewe nabo turi kuva batangura kuva mu kwezi kwindwi kuva mu kwezi kwindwi basohora ubu bukarata
nyuma yo guhabwa ibiribwa bigizwe n'ifu y'ibigori amavuta ndetse n'amashaza imvugo yaramaganya yaje guhinduka ibitwenge kuri izi mpunzi ariko zisaba abashinzwe ikoranabuhanga muri PAMU ko iki kibazo cyo kubura amafaranga mu dukarita tw'ikoranabuhanga impunzi zifashisha mu guhaha PAMU yagishakira umuti urambye
indwi zirenga zitatu atakurya umukanda twakwata iki mukanda munda
umuyobozi w'inkambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampeba agaragaza yuko iki kibazo cyo kubura ibiribwa kuri imiryango y'impunzi z'Abarundi aserukira cyatewe n'intambara yavutse mu karere ka Fizi tariki ya 24 z'ukwezi kw'icyenda aho iyi ntambara yafunze amayira bityo bituma abakozi bashinzwe gutanga ibiribwa babura inzira yo kugera mu Rusenda kugira ngo bakosore utunenge twagaragaye mu ipokera ry'uku kwezi kw'icyenda
izo mpunzi rero ziriko zirapokera uno munsi zagize ikibazo gupokera zihura ni ingorane zitandukanye abatagize rosa makarata amakarata y'abatari yasomye n'abandi bazitaye noneho bagira iki kibazo cuko bataronka kuri urya munsi bababwira munsi wa kabiri munsi wa kabiri ucuhura rero intambara zateye hano iwacu hafi zidashobora gutuma bajya abantu badufasha barengana
tubamenyeshe yuko kuva mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka ubwo ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAMU ryatangizaga gahunda guhaha hifashishijwe ikarita y'ikoranabuhanga mu nkambi yo mu Rusenda utwo dukarita twagiye tugaragaza utunenge aho ari impunzi isanga nta mafaranga ari mu dukarita abandi nabo bagasanga amafaranga bagenerwa ari make Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda
hakoze Vedaste ngabo nina kuri we duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi nchuti bakoze matwumviza mwakoze Diane na Hazwe na Innocent Kimenyi ku izina rya bagenzi bacu tubifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu mugire indwi nziza.